Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamenga i Washington DC mu kinyo ya mukiya Rwanda. Muri beneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Inama nshingamateka y'u Rwanda yatoye abadepite 9 bazohagararira u Rwanda mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko.
Babyakiriye ariko ntabwo biduciye intege n'ubundi amatora azahoraho kandi icyangombwa ni ugutangira kandi twaratangiye nabo baratangiye bazongera biyamamaza ndetse dufite n'amatora umwaka utaha y'abadepite nabo bazongera biyamamaza.
Uyu ni Frank Habineza arongoye umugambwe Green Party uharanira demokrasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda. Mu Burundi yabakinguza amateka batatu n'umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Mpongi mu manuko bushira urengero bw'u Burundi barafunzwe. Ejo ku munsi wa kabiri abategetsi yo mu bihugu 49 byo muri Afurika hamwe n'umukuru w'ubumwe bwa Afurika bazotangura inama nkuru batumiyemo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Igihugu cya Iran cyishe umuntu agira kabiri kimunyonze mu bantu kivuga ko bafise uruhara mu myiyerekano imaze iminsi iba mu cyo gihugu. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguye rero ni mu kanya ntagire ahumuja. Amakuru avugwa hirya no hino tuyatangurire muri Zambia aho igipolisi cyatangaje ko cyatoye ibiziga by'abantu 70 bakekwa kuba abanya Ethiopia. Idonido inkuru Oriane Itanishaka.
Igipolisi kivuga ko ibyo biziga byose 27 ari iby'abagabo gusa kandi bari hagati y'imyaka 20 na 38. Mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi w'Imana na Denis Mwale, icyegera cy'umukuru w'igipolisi mu biro bijejwe gutanga amakuru, avuga ko ibyo biziga byatawe n'abantu bataramenyekana mu karere ka Ngwerere mu gisagara cya Lusaka. Mwale yavuze ati, twibaza ko abo bose baturuka mu gihugu cya Ethiopia. Ati, umwe muri bo yaragihema acatwagwa ku bitaro kuvugwa byihuta. Yavuze kandi ko ibyo biziga 27 byose byatwawe ku bubiko bw'ibiziga byo kuri kaminuza kugira babisuzume. Mwale amenyesha ko igipolisi n'izindi nzego z'umutekano zatanguye amatohoza.
Urakoze Eri Oriana Itangishaka. Leta Amerika yataye muri yombi yafunze umunyalibiya akekwa ko yagize uruhara mu gukorora indege ya kompanyi Panam mu 1988 yari hejuru ya Lockerbie mu Bwongereza. Turi kumwe na mugenzi wacu Thomas Kamindiga mu studio. Thomas.
Nibyo Frederic, umunyalibiya yitwa Mohamed Masoud Al Marini. Ministeri y'ubutabera y'Amerika ivuga ko azagezwa bwa mbere imbere y'umucamanza mu minsi iri imbere i Washington hano mu bugwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntisobanura uburyo yamutaye muri yombi. Gusa mu kwezi gushize bimwe mu bitangazamakuru byo muri Libya byavuze ko Masoud yashimuswe n'abantu batazwi bari bitwaje imbunda iwe i Tripoli, umurwa mukuru wa Libya, ku itariki ya 16 y'ukwa 11 gushize. Mu kwezi kwa 12 2020 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yashyikirije urukiko ikirego kuri Masoud. Icyo gihe Masoud yarafunze muri gereza muri Libya. Yaba yarabwiye Leta ya Libya amakuru nyayo y'uruhare rwe mu ihanurwa ry'indege ya kompanyi y'Abanyamerika yitwaga Panam. Iyi ndege yaturikijwe n'igisasu cyari kiyitezemo hejuru ya Lockerbie ku itariki ya 21 y'ukwa 12 1988. Iki gikorwa cy'iterabwoba cyahitanye abantu bari bari muri iyo ndege bose uko bari 259 barimo Abanyamerika 190. Masoud yarabaye umunyalibiya wa gatatu ugiye kuburanishwa nyuma ya Abdel Basset Al-Megrahi n'undi witwa Lamen Khalifa Fima, bo bari bashyikirijwe ubucamanza mpuzamahanga na Leta ya Colonel Gaddafi wari ukiri ku butegetsi muri Libya.
Mura wandanya kumiliza makuru avugwa hija no hino kwisi igihugu cha Iran cishe umuntu agira kabiri kimunyonze mu bantu kivuga ko bafise uruhara mu myerekano imaze iminsi bera muri ico gihugu ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Oyan Itanishaka.
Ikinyamakuru kigenduzwa na leta ya Iran cyandika amakuru ajanye n'ubutungane cyatangaje ko Majid Reza Rahnavard yishwe amanitswe ku mugaragaro kuri uno munsi wa mbere mu gisagara cya Mashhad. Rahnavard yagirijwe n'icyaha cyo kuba yarasogose imbugita abantu babiri bajejwe umutekano mu kwezi guheze. Abaharanira gateka ka muntu bavuga ko Iran yaciriye urubanza rwo gupfa abantu batari bake mu manza zo mu mwiherero. Umuntu wa mbere yishwe mu ndwi iheze yagirizwa kugira uruhara mu myerekano.
Urakoze Oriana, izinkuzi irabandanya. Ufaransa bugiye gutangura gutanga udufuko ku bantu guhera ku myaka kugira ngo bikingire ikiza cya sida n'udufuko two kwikingira indwara zandukira biciye mu gitsina. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oriana Itanishaka.
Umukuru w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron yatangaje ko udufuko tuzotangwa mu maduka adandaza imiti ku bakiri bato gushika ku bafise imyaka 25. Iyo ngingo nshasha ije mu gihe havugwa ko igitsigiri cy'abandura indwara zo mu bihimba by'irondoka bitera biduga kandi kubera ibintu bitera bizimba mu gihugu kubera ubutunzi butifashe neza. Mu minsi ya vuba, Perezida Macron yari yatangaje ko udufuko tuzoronswa urwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 25, ariko ntivyakiriwe neza na benshi ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane abakiri bato. Byatumye afata ingingo y'uko udufuko twohabwa n'abari munsi y'imyaka 18. Ubufaransa busanzwe butanga imiti yo kwirinda gusama imbanyi no kuringaniza imbyaro ku buntu.
Murakoze bagenzi bacu Oriana Itanishaka na Thomas Kamilindi batushije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru kandi mushobora kuyasanga ku kibanza cyacu kuri website wa Kaburungu Radio yacu wa kaburungu.com na adresi yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya rero amakuru avugwa mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Amakuru yatangwe mu Burundi y'abamustanteri batatu n'umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Urundi barapfunzwe. Abashikiza amanza babagiriza kwiba amabati n'isima byabigenewe gusanura amashuri bahawe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza ari i Nairobi.
Mwibohero rikurya murembwe riri mu ntara ya Rumonge niho abasanteri n'umuhanuzi wa Romatari ajejwe gutunganya ikigega n'intwaro bafungiwe. N'abasanteri b'amakomine ya Buyengero, Rumonge na Bugarama yo muri iyo ntara ya Rumonge nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara ya Rumonge ntibashimye ko umwidondoro wabo n'amajwi yabo bije ahabona. Amasoko yacu yongera ko kuba Buyengero bafunganywe na sebukwe bitewe n'uko amwe mu mabati n'imifuko y'isima yagirizwa kuba yaribye babisanze yabinyegeje kwa sebukwe. Wa Rumonge na Bugarama barungitswe mu ibohero ku munsi wa gatanu basangayo mugenzi wabo wa Buyengero yarahamaze iminsi ibiri. Imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge babanje gusambishwa n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika akukira sentare isubiramo imanza ya Bururi mu manuka bw'igihugu. Amakuru ava mu bajejwe ubutungane batashimye ni ku mwidondoro wabo umenyekana avuga ko ari imenyetso ndamutsiga zerekana ko bize canke banyuruje amabati n'isima byatanzwe n'ibiro bya Perezida Ndayishimiye bigenewe gusanura no kubaka amashuri mu ntara ya Rumonge. Umukuru w'urwego rw'igihugu uje rwagatakaza na muntu Seni Gihasha amenyesha ko ifatwa n'ifungwa ry'abategetsi ari kimenyetso ko ubutungane bwigenga kandi atamuntu ari hejuru y'amategeko. Sikta Vinyini Muraba aha yari kasoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wo guhimbaza imyaka 74 y'isinywa ry'amasezerano yo kubahiza hagati y'akazi na muntu hari ku gatandatu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura.
CNDH irashima ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu Rumonge, Inyanzarake, Ibujumbura, Ingozi hamwe n'ahandi. CNDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugezeko mu gutunganiriza bene gihugu
itabwa muri yo mpijya abategetsi n'umuhanuzi wa Ramatari w'intara ya Rumonge yakurikiye amajambo arimo agashavu ya President Evariste Ndayishimiye imitsi mike imbere yaho mu ntara ya Kayanza mu buraruko yavuze ko abantu bashaka kubandanya barya ibiturire bazobanza kumutambuka umuvyimba aha yariko yugurura ingoro nshasha y'intara Yashimangiza avuga ashingiye ku masezerano y'abacukura ubutare avuga ko abaserukira leta basinye bari ibiturire igihugu cyahombera bikomeye
ku makontra yose yasinywe na leta ngira nibere avoka ndayasubire ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye ba continuity dollars nidambiye continuity dollars adalomala continuity ntago mwarasinye ngo mwasinye mubone ko mu president wa leta rero yari muhimbiri bavuze naje wese sinyi muhimbiri ndabyemeza sinshobora ubushakara baranyikura ko kare harazoza abandi babasinyira jewe sindimo sinshobora kugendera kuri contract bigeze nzovyisomera ndavyikorere jewe ndavyisinye muraca mugenda mwandikishe muti hote traizo je nasomye mwibiri za shingiro umukuru w'igihugu arahanwa akazimbere y'ubutungane ankado hote traizo antuka kugarukana z'igihugu bibwe Ha hote traizirim, igihugu ntigipfungwa. Jewe neva ndakwemereye bagenda umfunge nziri igihugu. No gupfa je ndavyeme, hakwigihugu gipfa nopfa. Si sobora kwemera rero ko igihugu kiguma gipfa ari jewe ndagihagarari. Reka mfume mpa hanyuma muze rusigare muracica ntabona. Mugabo mbona si sobora kwemera kugiherekeza je mu rupfu. Ntibikunda.
Amunara yakanza nyene yunganye umukuru w'igihugu Daniel Jean Ndabirare umukuru w'inama nshingamateka atanzwe yavukamwo yagabishije abanyonora amatungo ya leta ko bazokwitwiza abayobe nkuko byahora bikorwa umugambo wa Standard FDD uri ku butegetsi ukirwanira mu ishamba
ibya leta ibya leta ibya leta ibya leta ibya leta jewe nyiri ukuru gamba ukamugwa gukarenza bacha bakujana kugite bakakumanika uraba hasi amaguru hejo bacha bakubita kunda kugira ngo inzoga zose zikuvemo namwe mu gibyareta umunsi umwe ni kugiti
abandi bategetsi barimo wahoze arongoye intara ya Rumonge Conservateur Nitunga aheruka kugenwa kubiraje kuba umuhanuzi wa ambasade y'u Burundi Kinshasa muri Congo abasantere b'amakomine ya Muhuta na Burambi basanzwe yari abakenyezi barumbirijwe mu mpera z'indwi uwa mbere yasambishijwe n'ibiro by'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko akurikirana ibyirwa by'amezi atatu ku bijyanye n'imigenderanire mpuzamakungu mu gihe babiri ba nyuma bumvirijwe n'ushyikirizamanza mukuru wa repubulika akubukira sentare isubiramo imanza ya Bururi nk'uko abegereye idosiye babibwirwa irya Amerika uko ari batatu bararekuwe uwarekuwe inyuma y'abandi akaba ari Nitunga hari mu ijoro ryo ku wa gatandatu ibikoresho byo gusanura amashuri bikoze kuri aba bategetsi bo mu ntara ya Rumonge zari zatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu kwa cyenda uyu mwaka eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
bakoze eroje ni inama nshingamateka y'u Rwanda yatoye abadepite icyenda bazohagararira u Rwanda mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EALA inkuru imumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Sumita Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda
Ishyaka rya FPR riri ku butegetsi mu Rwanda n'iryo rifite umubare munini w'abadepite bazahagarariye mu Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba abo ni Fatuma Ndangiza wari usanzwe uhagarariye u Rwanda muri iyi nteko hareba Mungu Matias na Kayonga Carolina ishyaka PSD rihagarariwe na Bwana Musanga Batwari Clement na Dr Nyiramana Isa naho ishyaka PPR rihagarariwe na Madamu Rutazana Francina indi mitwe ya politiki isanzwe ikorera mu Rwanda nubwo yatanze abakandida ntiyabonye amajwi ahagije Frank Habineza uyobora ishyaka rya demokrasi no kurengera ibidukikije Green Party yavuze ko nubwo batsinzwe badacitse intege
twabyakiriye ariko ntago biduciye intege nubundi amatora azahoraho kandi icyangombwa ni ugutangira kandi twaratangiye nabo baratangiye bazongera biyamamaza ndetse dufite n'amatora umwaka utaha y'abadepite nabo bazongera biyamamaza natwatifitize natwe ko mutu ya politike nishasha mu nteko ari Green Party na PS ndara kuri ko twakunjira ariko ntibyakunze ariko nta kibazo n'ubundi tuzongera tukatane politike ni rubuga nyine tugomba kunza guhatana bizagira ari bizagira bikimwe
usibye abadepite batandatu batowe bazahagarariye imitwe ya politike yemewe mu Rwanda abandi badepite batatu batowe bafite ubumuga bahagarariwe na Bahati Alexi urubyiruko ruhagarariwe na Iradukunda Arodi nabo bagore bagahagararirwa n'uwa Mukiza Francoise benshi mu batowe bagaragaje ko ikibahangayikishije ari uguhuza ifaranga rimwe ubihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ni Dr. Nyirahabimana Aisha wo mu ishyaka rya PSD.
Umugambi dufite ni uko twakwihutisha iryo tegeko kugira ngo ifaranga rimwe rikoreshwe kugira ngo rifite inyungu cyane muri East Africa y'Ubumwe, kuko iyo abantu bakoresha ifaranga rimwe batera imbere vuba kandi bakaba bashobora gukora ihererekanya ry'ibintu na serivisi zitandukanye. Ngira ngo niyo ntego ya mbere dutwaye kugira ngo itegeko rishobore kwemezwa, noneho abaturage bashobore kubona ibintu bitandukanye mu bihugu bitandukanye kandi bitabahenze.
Mu badepite 9 batowe, 6 ni abagore. Abatowe bakaba bakomeje kwishimira intambwe abagore n'abanyarwandakazi bagejejweho. Fatuma Ndangizo wo muri FPR ni Umukiza François uhagarariye abagore. Nubwo abagore bari ku mutima igihe cyose iyo ndiyo, kuko nazanye imishinga itandukanye, ariko abagore mbafite ku mutima igerageza kubwira inteko dore ibibazo uko bimeze, tubafashe kugira ngo bazabashe nabo guhangana n'isoko rusange rya Afurika yunze ubumwe. Icyo ni icyizere mu by'ukuri kimwe cyo kwerekana yuko abagore mu Rwanda twahawe ijambo kandi tukabanga bamutima w'urugo tuzatesha agaciro wakadushubije. Rwose bunyo gushimiranya kwa Perezida wa Repubulika watugiriye icyizere kandi uduhurugero rwiza nka hifurushi.
Abadepite 6 batowe guhagararira u Rwanda baturutse mu mutwe wa politike 4 ni bacya, mu gihe 2 aribo basanzwemo. Amazina yarasanzwe azwi muri inteko ku isonga harimo Martin Ngoga wari Perezida w'Inteko, Twigema Pierre Celestin wari Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Abo bombi ntibongeye kugaragara. Benshi mu bakurikiranye aya matora, umwe wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse gutangaza amazina ye yanenze uburyo watowe yagiraga amajwi 94 mu gihe uwo babaga bari kumwe yagira amajwi 3 gusa. Ariko Depite Frank Habineza wo muri Green Party wakabisobanura ukundi.
Icyagaragaye nuko imitwe ya politiki yari isanzwe iri muri inteko ya Afurika y'Iburasirazuba muri EAR yari isanzwe iriyo niyo yakomereje ubu hari hariho FPR, PSD na APR niyo bakomerejemo. Na twatishikitse natwe ko imitwe ya politiki nishasha mu nteko ari Green Party na PSD kuri ko twakunjira ariko ntibyakunze. Inteko itora na abadepite n'abasenateri. Noneho ari abafitemo majorite, bigaragara ko umuryango wa FPR inkotanyi niwo ufite majorite nini. Urumva abakandida bayo bagomba gutorwa n'abadepite babo n'abasenateri babo nibo benshi n'ubundi. Twagerageje gusaba amajwi twayashatse rwose, abantu baratwizeza ariko kugerageza kubutaba nyuma irahinduka ntabwo yaba yuko bari batwijeje.
Manda y'umudepite w'u Rwanda muri EAR ni imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe. Umudepite wa EAR mu byo ashinzwe harimo gutora amategeko agenga ibihugu bigize uyu muryango ndetse no guhagararira inyungu z'igihugu kiba cyamutumye muri uyu muryango. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Yasumta. Ejo ku munsi wa kabiri abategetsi bo mu bihugu 29 byo muri Afurika hamwe n'umukuru w'ubumwe bwa Afurika bazotangura inama nkuru batumiyemo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Izo mara iminsi 3 ibera mu gisagara cya Washington DC. Mu kanya twaganiriye na Professeur Emérite Paul Nkuzimana yahoze atwara igisata cya psychologie muri kaminuza y'u Burundi, hamwe na Professeur Lionel Elisha yigisha muri kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Professeur Lionel Elisha aratangura atubwira uko ntabona iyo nama.
Iyo nama ni inama nziza cyane kuko ibihugu muri Afurika hari ibihugu birenga 50. Iyi nama rero ni inama ikomeye kuko ni inama y'abakuru b'ibihugu. Kumva bazoba bariko baganira kwanza ku migambi imigambi ikomeye yo hejuru, hanyuma yo kwiyumvira ukungene Afurika bobandanya bakomeza ubucuti, bandanye bakorana cyane gose mu gutorera ingorane ziri ku isi. Ikimenyamenya ni uko muri Afurika hari ama ekonomi menshi ariko araduga, hari ibihugu byinshi ubutunzi buriko buraduga cyane. Icyo nacyo kigatuma ari ikintu cyiza kuko na Amerika yashaka ko ubudandaji hagati ya Amerika na Afurika buduga ku nzira zose, ari ibihugu bya Afurika abadandaji baza kudandaza ibintu byinshi bakadandaza byinshi muri Amerika eka na Amerika igashobora no kudandaza ibintu byinshi muri Afrika.
Ibyo bisata bitandukanye mwibaza ko bashimikira ko turabigira ko ariko nashaka na Professor Paul Nkunzimana nawe nyine atubwire akamaro k'inama mubibona gute iyo nama nkuru.
Murakoze Federica. Cyo kubona inumero yo nama bwa mbere no kuraba ibihe ubutunzi bwo kwishi kugeza muri iki gihe. Hanyuma kandi umuntu araba imigenderanire ihari hagati y'ibihugu zo ku isi, na cyane cyane imigenderanire n'igihugu imigenderanire ya Afurika igihugu cya Amerika. Nta muntu umwe atazi uko muri iyi myaka nashaka kuva mu 2019 habaye ikiza kiza cya covid 19 byatumye ubutunzi ku isi busubira inyuma. Ndaza kugaruka ku byerekeye gusubira inyuma k'ubutunzi. Hanyuma nyuma yaho murazi muri feri yo kuva itariki 2024 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 turimo, habaye intambara yatanguye muri Ukraine itewe n'Abarusiya. Hanyuma kandi ibihugu bya rutura tubura ibihugu bifite uruhara mu mari ku isi, na nashaka cyane ibihugu biherereye muri OTAN n'ibihugu by'ubumwe bw'Uburaya na byo nyine byaciye bibandanya bishyigikira igihugu cya Ukraine kandi bagacundagira ibigwanisho hanyuma n'abasirikare muri bijya bihugu bwo bwa mbere muri Ukraine, hanyuma abasirikare muri bya bihugu bikikuje Ukraine. Urumva rero niyo ntambara nayo nyine yatumye ubutunzi bw'ibihugu busubira inyuma ku isi. Nuko nari ndabivuze yuko ubutunzi busubira inyuma ni ukuvuga ubutunzi bw'abanyagihugu, nayo amashyirahamwe ajyama multinational ni ukuvuga aguma amafaranga yayo yongerekana
ariko ntaguciriyemo
iba bimurengera haba muri amasekitori yose y'ibitoro na peteroli, ibitoro n'igazi, na cyane cyane amashyirahamwe akora ibigwanisho.
Ariko ntaguciriyemo Professor Nkunzimana mu ijambo kana Biden azogaruka ko kandi na Department d'Etat y'Amerika iri kuyavuga ni uko Amerika ibona ko Afurika ifite uruhara ruhambaye cyane rwose muri kazo za Afurika na kazo za kamakungu, aho ntubona ko hari ikintu kiko kirahinduka.
Nta kintu kimwe kiko kirahinduka na gato ku Afurika kugira ngo Afurika igira ngo ikurize neza. Afurika iri igenda isubira inyuma urabe mu bice byose by'ubuzima bw'abanyagihugu barimo.
Turagushimiye Professor Paul Nkunzimana nawe Professor Lionel Lemesha. Unaho kubakunzi umupira w'amaguru, inyuma y'umunsi umwe wa karuhuko inkino za kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kiriko kibera muri Qatar zizoba ejo ku munsi wa kabiri no ku wa gatatu. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo natwibutse abazohura muri izo nkino. Fidel muraho.
Ndaho urakoze Frederic namwe mushuti muduteze amatwi n'ivyo. Inyuma y'umunsi wa karuhuko inkino za kimwe cya kabiri zizotangura ejo ku munsi wa kabiri, aho Argentina izohura na Croatia mbwiye ku munsi wa gatatu, Bufaransa buzohura na Maroc. Iyo ni imigwi ikomakomeye mugabo hari ingiyo abantu benshi batari biteze ko yoshitse ahishitse, aho navuga nka Maroc n'umugwi userukira akarere ka Afurika n'irya mbere mu mateka ya Afurika. Umugwi se kugira ngo muri Afurika ushika muri kimwe cya kabiri ni ikintu rero gikomeye cyane. Ikindi navuga kuri igikombe cy'isi yose, hari abakinnyi bakomakomeye bakirimwo nka Lionel Messi, Kylian Mbappe na Modric. Nka Messi na Modric abantu bibaza ko abo bariko baregereza kurangiza kugira gukina mu bikombe by'isi yose kubera imyaka bageze ko. Lionel Messi wo muri Argentine afise imyaka 35, giheruka Modric wo muri Croatia afise imyaka 34.
Fidel, muri ayo makipe yose yazohura ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu, ekipe mubona ndazi ko bitoroshe ku kuraba kuko murazi ko habaye ibintu byinshi za tangaje abantu cyane gose amakipe mona asamahirwe gushika muri finale eka igatwara n'igikombe yoba nki
nuko bivuze n'ibintu bigoye kumenya kuko harabaye bitangaza cyane tufatiye nko ku isoko ya gihugu wo muri Afrika wa Maroc ushitse muri kimwe cya kabiri abantu ntibari bayiteze na gato ko ishobora gushika ahushitse imigwi irakomeye Argentine irakomeye Croatia irakomeye Ufaransa nibwo bwatsinze mu gikombe giheruka cyo mu mwaka wa 2018 Argentine imaze gutwara na nyene ibikombe by'isi yose inshuro zibiri cyo kimwe n'Ufaransa mu gihe Croatia mu mwaka wa 2018 yashitse mu gice cya nyuma igatsindwa n'Ufaransa ibitsindo bine kuri bibiri mu gice cya nyuma abayitegereza ibintu barabona ko urukino hagati ya Argentine na Croatia ruzoba rukomeye cyane Argentine ifite abasatirizi bakomeye ifite umukinnyi akomeye cyane Lionel Messi muri Argentine bafise icyizere ko kuba ariwe mu kapitene wabo ariwe abayoboye ko bizobaha inguvu ariko Croatia utoroshe byaribonekeje mu nkino wakinye mu gukuramo na Brazil muri hagati iyo migwi ibiri ntawuzi harabaha amahigwe Argentina ariko Croatia ntawo yihoza mu gihe ku munsi wa gatatu Ubufaransa na Maroc Ubufaransa nibwo buherekwa gutsinda igikombe cy'isi yose giheruka cyo mu mwaka wa 2018 bikaba bigoye ku migwi kwikurikiranya inshuro zibiri utsinda ibikombe by'isi yose ariko birashobora gushika kuko afite umukinnyi akomeye Kylian Mbappe n'abandi batari bake ariko Maroc nayo irakomeye ntawo yihoza ibintu barashobora guhinduka ku Bufaransa narirya hagati y'ibyo bihugu hari n'amateka ya politike Ubufaransa bwahoze bukoronije Maroc nako n'akantu kazokongera ku byerekeye urwo rukino ku barorerezi
nk'uko mwabivuze ekipe ya Maroc ni ekipe ihaye agateka cyane rwose Afurika ariko hari amakuru yatangajwe arimo ibyo bita ka abantu benshi badahuza Afurika ibihugu by'Abarabu ibyo bintu mwabisomye babivuga ko
yego haravuzwe byinshi ku byerekeye umugwi wa Maroc kugene umugwi n'abakinnyi bawo bibona nimba bibona ko baserukira Afurika cyangwa baserukira akarere ka Maghreb na karere ka Barabu harimo nk'abakinnyi bavuga ko mu biganiro batanga bavuga ko bishimiye kuba baserukira akarere ka Maghreb no kuba baserukira akarere ka Barabu ukumva umenga Afurika cyane cyane Afurika mu bugaragwa bwa Sahara ntibashyiramo nk'umengo ntibari ku mugabane wa Afurika rero byarahaba byateye impungenge no kubona kumenga naho abantu benshi bariko biyumva muri Maroc ku iseruki ya Afurika ishyitse ubwa mbere muri kimwe cya kabiri byoheye cyane abakunzi b'umupira muri Afurika bikabaha n'inguvu ariko hari abantu umenga uwo mu gisa kuri rwa Maroc ntitubiyumvamo.
Urakoze Fidele kuri ayo makuru duhaye tuzogutira kamejo igihe ayo makipe azoba atangwe gukina kugira ngo utubwire idonido y'ukuntu ibintu bizoba biriko biragenda. Mukanya turasozera ibiganiro byo kuri saha ariko reka tubibutse ingingo nkuru nkuru za zigize aya makuru twabye ko ejo ku munsi wa kabiri abategetsi mu bihugu 190 byo muri Afurika hamwe n'umukuru w'umwe bwa Afurika bazotanga inama nkuru batumiyemo na perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden twumvise babwiye ko igihugu cya Iran cyishe umuntu wagira kabiri kimunyonze mu bantu kivuga ko bafise uruhara mu myiyerekano imaze iminsi ibera muri icyo gihugu twavuze kandi ko igipolisi ko mu rwa mukuru wa Zambia ya chatoi biziga by'abantu 27 bikekwa ko boba arabanyagihugu bo muri Ethiopia twavuze kandi ko igihugu cya Iran cyishe iyo nkuru twavuze twavuze ko na Leta z'Ubumwe za Amerika zahagaritse umuntu ikekwa kuba yagize uruhara mu gukorora indege Panam mu gihugu kimwe n'amajyana 1988 hejuru ya Lockerbie aho hari mu Bwongereza. Njoti lero mwese mwa tiza matukiki ganiro ibigani ofiza chuzi kulisa ha tulabashimie chane gose tulabashimie ingenieur ya difashe mungi ya bugi vizioma tukatu shimie na mugezi wacho Jeffrey Mutagoma ya dufashizi mkwekidanya ibigani tulabashimie tulabashimie wagenzi wacho wose wagizuru hara ama ya makuru tukabatu ifuze mwese ama horo mkoro wa mungiza mungira mahoro mutekani lwe mzanyo mwanyo.